Iketa rya mbere Paulo yandikiye Abikorinto. Abikorinto ba mbere, ikigabane cya mbere. Jewe Paulo nahamagariwe kuba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yagombye.
Na Sositene umuvukanye.
Turabandikiye mwebwe bo mu ishengero ry'Imana ry'i Korinto, bejejwe muri Kristo Yesu, bahamagariwe kuba bera, hamwe na bose bambariza ahantu hose izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Niwe Mwami wabo n'uwacu. Ubuntu n'amahoro muri mwebwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Ndashima Imana yanjye na ntaryo kubwanyu, kubw'ubuntu bw'Imana mwaherewe muri Kristo Yesu.
Kuko muri byose mwatungiye muri we, mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose, kuko gushingira intahe Kristo kwakomejwe muri mwebwe, bituma mutagira ingabire n'imwe muhaza, mwiteze guhishurwa k'Umwami wacu Yesu Kristo. Nibazobakomeza gushitsa ku iherezo, kugira ngo ntimuzogawe kuri wa munsi w'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye kugirirana ubumwe n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu.
Ariko ndabinginga bavukanye mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwese mwimvuga rimwe kandi nibice ntibiremwe muri mwebwe, ariko mutunganywe rwose hamwe muhuje umutima n'inama. Kuko nabari ibyanyu bavukanye banje nabo kwa kirowe yuko ari mitongano muri mwebwe. Icyo mvuze yuko umuntu wese muri mwebwe avuga ati jondo wa Pawulo, uwundi ati jondo wa Apolo, uwundi ati jondo wa Kefa, uwundi ati jondo wa Kristo. Mbega Kristo aragabanijwe mu bice? Pawulo yarababambiwe canke mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Nshimira Imana yuko atanumwe nabatije muri mwebwe atari Kirisipo na Gayo, kugira ngo ntihagire umuntu avuga yuko mwabatijwe mu izina rya kandi nabatije nabo kwa Stefana atari abo, sinzi ko hari wundi nabatije. Kuko Kristo atantumye kubatiza, ariko yantumye kuvuga ubutumwa bwiza navugishije ubwenge bw'amajambo, kugira ngo umusaraba wa Kristo ntushike ubusa.
Kuko ijambo ry'umusaraba kubaho nari ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Kuko handitswe ngo nzohanya ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzobuhindura ubusa.
Umunyabwenge ari hehe? Umwanditsi ari hehe? Umunyabihari wo muri iki gihe ari hehe? Mbega Imana ntiyahinduye ubupfu ubwenge bw'iyi si? Kuko naho ubwenge bw'Imana bwageze yuko ab'isi batazohabwa n'ubwenge bw'isi kumenya Imana, Imana yahimbaye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibyigisho.
Kuko Abayuda basaba ibimenyetso, Abagiriki barondera ubwenge, ariko twoho tubabarira ibya Kristo yabambwe. Uwo ku Bayuda n'ikigwisha, ku banyamahanga n'ubupfu, ariko kubahamagarwa b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo, ubushobozi bw'Imana kandi n'ubwenge bw'Imana. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi n'intege nke z'Imana zirusha abantu inkomezi.
Nimwibuke ihamagarwa ryanyu bavukanye, yuko abo ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, abakomeye bahamagawe atari benshi, abapfasoni bahamagawe atari benshi. Ariko Imana yatoranije ibipfu byo mu isi bimara amazi abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi bimara amazi bikomeye, kandi n'ivyoroshe byo mu isi n'ibikengerwa mbere n'ibitariho, Imana yarabitoranije ngo ititure ibiriho, kugira ngo ntihagire umuntu yirata imbere y'Imana. Niba kuba muri Kristo Yesu yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana no kugororoka n'ukwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko handitswe hati uwirata yirata Uhoraho. Abikorinto ba mbere, kigabane cya kabiri. Nanje bavukanye hamwe n'abasanga iwanyu, sinaje ndagakura mu majambo canke mu bwenge mu kubamenyesha ibanga ry'Imana, kuko nagabiye kutagira ico menya muri mwebwe atari Yesu Kristo we yabambwe. Ariko nabana namwe mfise intege nke, ndi n'ubwo bampinda gashitsi kenshi. Imvugo yanje n'ukwigisha kwanje ntivyarimwe amajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ariko vyasorokamwe mwemu n'ubushobozi, kugira ngo kwizera kwanyu ntiguhagarare mu bwenge bw'abantu, ariko guhagarare mu bushobozi bw'Imana.
Yamara tuvuga n'ubwenge hagati mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe canke ubw'abaganza b'iki gihe bagenda bayoga. Ariko tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga, bwari bwaranyegejwe, ubw'Imana yagabiye kera ibihe byose bitarabaho ko buzoba icyubahiro cacu. Kandi mu baganza b'iki gihe nta wabumenye, iyo baba barabumenye ntibaba barabavye umwami w'icubahiro. Ariko nkuko handitswe ngo ibyigisho ritigeze kubona n'ibyo gutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu byose Imana yabiteguriye abayikunda.
Ariko Imana yabiduhishuriye muri mwemo wayo. Mwema sasa byose nibihishijwe by'Imana. Ninde mu bantu azibiri mu muntu atari mwemo yiwe iri muri we. Niko n'iby'Imana biri. Ntawe wize atari mwemo w'Imana.
Ariko twaho nitwahawe mwemo y'iyisi, ariko twahawe mwemo ava ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yatugabiye. Navyo nyene turabivuga, ariko ntitubivuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu, ariko tubivuga mu yigishwa na mwemo. Tugereranya iby'imwemo n'iby'imwemo bindi.
Ariko umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa ntiyemera ibya mwemo w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, kandi ntashobora kubimenya kuko vyitegerezwa mu buryo bw'imwemo. Ariko umuntu w'imwemo asesa byose, kandi ubwiwe ntawe umusesa.
Ninde yigeze kumenya ibyiyumviro by'Uhoraho ngo yigishe Uhoraho?
Ariko twebwe dufise ibyiyumviro vya Kristo. Abikorinto ba mbere kigabane cya gatatu. Kubwanje bavukanye, sinshoboye kubabwira nk'ab'imwemo, ariko nababwiye nk'abaganzwe n'akameremere k'imibiri yabo, nk'abana b'inzu yabo muri Kristo. Nabarameje amata, sinabagaburiye ibyo kurya bigumye, kuko mutari bwabishobora. Kandi nanone ntimurabishobora, kuko mukiganzwe n'ibyo kameremere kayo. Ko muri mwebwe hari ishari no gutongana, ntimuganzwa navyo? Ntimugenda nk'abantu? Umuntu umwe ko avuga ati, "Jeho ndi wa Pawulo." Uwundi ati, "Jeho ndi wa Apolo." Ntimuri abantu se? None Apolo ni iki? Kandi Pawulo ni iki? Mbega si abakozi batumye mwizera Imana nk'uko Imana yahaye umuntu wese? Ni jewe nateye imbuto, Apolo azivomera, ariko Imana niyo yazikugiye. Ni uko uzitera ntaca amaze canke uzivomera atari Imana ikuze.
Uzitera n'uzivomera ni bamwe, ariko umuntu wese azogeregwa nk'uko yakoze igikorwa ciwe. Kuko Imana ariyo dukorana, namwe muri mirima y'Imana, muri inzu yubakwa n'Imana.
Nk'uko nahawe ubuntu n'Imana, nashyizeho umushinge nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, ubundi yubakako. Ariko umuntu wese niyiyubara uko yubakako. Kuko irindi tangurira ata muntu ashobora kurishiraho atari ryashyizweho ni ryo Yesu Kristo. Ariko iryo tangurira umuntu niyaryubakisha ku izahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka, igikorwa c'umuntu wese kizoseruka. Wa munsi uzogiserura kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa c'umuntu wese uwo muriro uzokigeza ico kirimo. Igikorwa c'umuntu ico yubatse kuri iryo tanguriro nicaramaze uhabwa ingero. Igikorwa c'umuntu nicasha azobura ingero yamara ubwibazokira, ariko nk'uwoko mu muriro. Mbega ntimuzi yuko muri rusengero rw'Imana kandi ko mwemu Imana mubana? Umuntu niyo none rusengero rw'Imana, Imana izomurandura, kuko urusengero rw'Imana rugwera kandi urwo rusengero ni mwebwe.
Ntihakagire umuntu yihenda. Umuntu wo muri mwebwe niyiyumvira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe abe igipfu kugira ngo abone kuba umunyabwenge.
Kuko ubwenge bw'isi ari bupfu ku Mana, kuko handitswe witegesha abanyabwenge ubugunge bwabo, kandi ngo uhora harata ibyiyumviro by'abanyabwenge, kandi ko bitagira ikimaze. Nuko ntiyakagira umuntu yirata abantu, kuko vyose ari vyanyu, ari Pawulo canke Apolo canke Kefa canke isi canke ubugingo canke urupfu canke ibiriho canke ibizoba, vyose ni vyanyu, namwe muri aba Kristo. Kristo ni uw'Imana. Abikorinto ba mbere kigabane cya kane. Umuntu natwimvire yuko turi abakozi ba Kristo
n'abanyabigega b'amabanga y'Imana, kandi ababwiriza bagomba ko babona arabizigirwa.
Ariko ku bwanjye ni nk'ubusa rwose gucibwa urubanza namwe canke n'urukinja rw'abantu, kandi nanje nyine sinicira urubanza, kuko ataco niziko. Ariko sico kingira umwere, ariko uncira urubanza n'umwami wacu. Nico gituma mudakwiye guca urubanza rw'ikintu na kimwe igihe cyarwo kitarashika. Nico kuza k'umwami wacu azomurika ivyari vyanyegejwe mu mwiza, kandi azogaragaza inama zo mu mitima. Niho umuntu wese azohabwa n'Imana ishimwe rimukwiye. Ariko bavukanye, ivyo ndavyigereranije ko jewe na Apolo kubganyu nk'igishushanyo kugira ngo ivyo mvuze kuri twebwe bibigishe kutarenga ivyanditswe ntihagire umuntu yikakisha arwana ishaka ry'umwe akagaya uwundi. Ninda guteye kwitandukanya n'abantu kandi cuvize utawe n'igiki ariko nambora gihawe n'igiki gituma wirata nk'utagihawe. Mumaze guhaga, mumaze gutunga, mwimitswe nk'abami tutarimwe. Erega icoma mukaba mwarimitswe kugira ngo natwe twimikanwe namwe. Kuko nimvira yuko twebwe intumwa, Imana yatwerekanye nk'abari hasi inyuma ya bose, nk'abagerewe kwicwa, kuko twacitse akarorero mu isi, mu bamarayika no mu bantu. Twebwe turi ibipfuku bwa Kristo, mwe muri abanyabwenge muri Kristo. Turi abanyantege nke, muri abanyabushobozi, muri abanyacubahiro, turi inkengero. Gushitsa n'ubu twishwe n'inzara n'inyota, twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, tubura uburagamo, dukoresha amaboko yacu tugatama. Iyo badutuka turabahezagira, iyo baduhama turihangana, iyo batwambika ibara turabahoyahoye. Twahindutse umwavu w'isi n'udukoko rwo kuri bose gushitsa n'ubu. Ibyo se ndavyandikiye kubatetereza, ariko ni nko kubahanura nk'abana banje nkunda. Kuko nawe mufise muri Kristo ababarira 10,000, nimufise baso benshi, kuko ari jewe n'abavyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Nuko ndabinginga mu nyigana, nico gituma ndabatumye ko Timoteyo, umwana wanje nkunda, agamburukira umwami wacu, azobibutsa inzira zanje zo muri Kristo nk'uko nigisha hose mu mashengero yose. Ariko bamwe bivyimvya biyumvira yuko ntazozi wanyu, ariko nzoza vuba. Umwami wacu ntiyabigomba, kandi se amajambo yawe yivyimvya nzomenya ariko n'ubushobozi bwabo. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo ariko n'ubw'ubushobozi. Mugomba iki? Ko nzi wanyu nzanye inkoni, canke ko nzana urukundo n'umutima w'ubugwaneza? Abikorinto ba mbere kigabane cya 5. Inkuru ya mama ye hose yuko muri mwebwe hariho ubusambanyi, kandi ubwo busambanyi butoba no mu banyamahanga, kubona umuntu acikiza mukase ngo amurongore, namwe mukikakisha, ntimubabare nk'uko mwari mukwiye, kugira ngo uwakoze ico caha akurwe muri mwebwe. Ku bwanjye naho ntariho ku mubiri, ariko ndiho mu mwemu, nahejeje gutsindisha uwakoze ibimeze bityo nk'aho ndiho. Mu izina ry'Umwami Yesu, mwebwe n'imwemu yanjye dukoranye, dufise ubushobozi bw'Umwami wacu Yesu guha Satani umeze atyo, kugira ngo umubiri wiwe uranduke, ubugingo bwe buzorokoke ku munsi w'Umwami Yesu.
Kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi yuko umwambiro muke wambira irobe ryose? Nuko nimukureho umwambiro wa kera, kugira ngo mube irobe rishasha nk'uko mutarimwe umwambi. Kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kwishikanwa ariwe Kristo. Nuko tuziririze iminsi mikuru tudafise umwambiro wa kera canke umwambiro w'urwanko n'ikibi, ariko tugire imitsi mitambiwe y'imiti mikeye n'ukuri.
Nabandikiye muri cacete ko mutivanga n'abasambanyi, ariko sinavuga abasambanyi bo mu biyisi canke abifuza canke abasahura canke abasenga ibigirwamana, kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mu isi. Ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa umuvukanyi, nambara umusambanyi canke uwunohoka canke usenga igirwamana canke utukana canke uworerwa canke umunyazi, uwumeze aricyo no gusangira ntimugasangire nawe. Muhuriye hehe no gucira urubanza bo hanze? Mbega si mwebwe mucira urubanza bo muri mwebwe? Ariko abo hanze Imana nizo bacira urubanza. Ni mukuru umunyakiwe muri mwebwe. Abikorinto ba mbere kigabane cya 6. Mbega hari uwo muri mwebwe yogira icapfa n'umuvukanyi wiwe akubahuka kuburanira kubagabitanya ntaburanire kubera? Ntimuzi yuko abera ariyo bazocira bisa urubanza, kandi ko ari mwebwe muzocira bisa urubanza? None ntimubereye guca imanza ntonto? Ntimuzi yuko tuzocira abamarayika urubanza? None ntiturushiriza kuba abo guca imanza z'ivy'ubugingo? Nuko iyo mufise imanza zo guhimurwa ikoba c'ubugabo z'ivy'ubugingo, mbega mushira abatagira icuba muri ishengero ngo ariyo bazica? Ndabivugiye kubatetereza. Mbega vyoshoboka yuko muri mwebwe hatagira umunyabwenge n'umwe yashobora gucira urubanza bavukanye? Ariko umuvukanye akaburana n'undi muvukanye, kandi bakaburanira no kubatize? Mbere n'ubu hari icyo muhombye rwose, kuko musubira namwe mukaburana. mwofuma mugirirwa nabi mwofuma mwemera kugunga ariko nimwe mwe mugirirana nabi mugungana kandi aho mugirira mutyo nabana baso nimuzi uko abagabitanye batazura ku bwami bw'Imana nimuzimire abashura shuzi canka abasenga yigirwa mana abasambanye abagabo basambana abagabo basambana nabandi bagabo ibisuma abifuza imborerwa abatukana canka abasahura ntibazora ku bwami bw'Imana kandi bamwe muri mwebwe niko mwari muri ariko mwaruhagiwe ariko mwarejejwe ariko mwatsindanishijwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo no muri mwemwe w'Imana yacu byose ndavyemererwa ariko si byose bingirira kimaze byose ndavyemererwa ariko sinzoganzwa n'ikintu na kimwe ivyo kurya n'ivyinda ninda n'ivyo kurya yamara Imana izo bikuraho byose ariko imibiri yacu si yo gushegura mugabo ni umwami wacu kandi umwami ni w'imibiri yacu kandi Imana yazuye umwami natwinizo tuzurisha ubushobozi bwayo imuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo none ntore ingingo za Kristo ndazihindura ingingo z'umumaraya biragahera nimuzi yuko imatanye n'umumaraya bari umubiri umwe nawe kuko yavuze iti bombe zo umubiri umwe ariko imatanye n'umwami wacu ababaye muheme umwe nawe muhungu ubushakanye cyacu se umuntu akora sica umubiri ariko usheguye abacumiye ku mubiri wiwe nimuzi yuko imibiri yanyu ari nsengero za mwemu yera ari muri mwebwe uwo mufise avuye ku Mana kandi si mwe mwiganza kuko mwaguzwe igiciro nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu Abikorinto ba mbere kigabane kino ariko kuvyo mwanyandikiye iciza nuko umuhungu wari we wese atohuye n'icitwa umukobwa ariko kuko kwirinda gushurashura umugabo wese agira umugore wiwe n'umugore wese agira umugabo wiwe umugabo aho umugore w'ivyo akwiye kandi umugore niwe abigenza cyo ku mugabo wiwe kuko umugore ataganza umubiri wiwe ari kuganzwa n'umugabo kandi umugabo nawe ntaganza umubiri wiwe ari kuganzwa n'umugore ntimukimane keretse ko mbure musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere mubane Satani ntabagerageresha kutirinda kwanyu ariko mvuze ivyo ari ukwemerana si vyagezwe ndabagerera nagomba ko abantu bose bomera nkanje ariko umuntu wese afise ingabire yiwe ahabwa n'Imana umwukwiwundu kwiwe abatararongora nabo n'abapfakazi ndababwira yuko iciza kuri bari uko bagumya kumera nkanje ariko namba badashobora kwirinda barongorane kuko kwabirana ari kwiza kuruta gushura abamaze kurongorana ndabagera ariko si jewe n'umwami wacu umugore ntavane n'umugabo wiwe aramutse avanye nawe abigisubira muhira canke yisubiza hamwe n'umugabo wiwe kandi umugabo ntatu umugore wiwe abandi ni jewe ndababwira si umwami wacu umuvukanye asanzwe afise umugore atizera kandi uwo mugore agakunda kubana nawe ntamute kandi umugore afise umugabo atizera nawe agakunda kubana nawe ntavane n'umugabo wiwe kuko umugabo atizera yezwa kubwo umugore wiwe kandi umugore atizera yezwa kubwo uwo muvukanye iyo bitamera bityo abana banyu baba ari bihumane ariko noneho nabera ariko utizera namba agomba kwahukana niyahukana umuvukanye w'umugabo canke umugore ntahambirwe iyo bimeze bityo Imana yaduhamagariye amahoro yewe mugore bwirwa niki uko uzokiza umugabo wawe yewe mugabo bwirwa niki uko uzokiza umugore wawe ariko gusa uko umwami wacu yagabiye umuntu wese kandi uko Imana yamuhamagaye kuba ari kwamera ikongera mu mashengero yose mbega hariho umuntu yahamagawe yarahimbuye igikoba cy'ubugabo ntagacike nk'utagihimbuye hariho umuntu yahamagawe atarahimbuye igikoba cy'ubugabo ntakagihimbuye guhimbuye igikoba cy'ubugabo ntaco kumaze no kudahimbuye igikoba cy'ubugabo ntaco kumaze ariko ikigira ico kimaze nuko itondeye byagezwe n'Imana umuntu wese uko yarari mu ihamagarwa giyiwe abigumema wahamagawe urumushumba ntibikubabaze ariko namba bishoboka kucika uwidegembya ubihitemo wahamagawe n'umwami wacu urumushumba abacitse uwidegembya acungwe n'umwami niko wahamagawe n'umwami ari uwidegembya abacitse umushumba wa Kristo mwaguzwe iciro ntimukaba abakozi b'abantu bavukanye umuntu wese uko yararaho yahamagarwa akugumane mu n'Imana. Kuvya inkumi simfise icagezwe n'umwami wacu, ariko ndababwira ibyo niyumvira nk'umuntu yagiriwe ikigongo n'umwami ngo mbo mwizigirwa. Nuko ndiyumvira yuko ari vyiza kubwiye kigoye ca none yuko ari vyiza ko umuntu agumukwara. Wahambiriwe ku mugore nturondere kubohorwa, wabohowe ku mugore nturondere umugore, ariko iyo urongoye ntacaha ubukozi, n'inkumi irongowe ntacaha ibikozi. Mugabo bameze batyo bazogira amagorwa mu mubiri, ariko jewe nagomba kuyabakingira ariko bavukanye. Ibi nivyo mvuga ko biri uko uhereye none abari n'abagore bamere nk'abatabagira, kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abanezerewe bamere nk'abatanezerewe, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafise, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatabishishikaye, kuko ku isi imeze uku kugenda gushira. Ariko ndagomba ko mutiganye, utagira umugore yitwarira iby'umwami wacu uko yonezereza umwami, ariko umufise yitwarira iby'isi uko yonezereza umugore. Kandi hariho itandukaniro ku mugore n'inkumi, utarongowe yitwarira iby'umwami wacu kugira ngo abe uwera ku mubiri no mu mutima, ariko uwabiriwe yitwarira iby'isi uko yonezereza umugabo. Ibyo ndabivugiye kubafasha si ukubashira mu mvururu, ariko no kubiroranya no kugira ngo mukorere umwami wacu mudafise imitima ibiri. Ariko umuntu niyo abayumvira ko umukobwa we watetererwe kuko arengeranye ubukumi, kandi kuko bikwiye kuba gutyo, nagenze uko agomba ntacaha azobakoze, namureka aje kurongo. Ariko ukomeye mu mutima wiwe adafise ikimuhambira, ariko ashobora gukora ivyo agomba ubwiwe, yagabiye mu mutima kuziga mu mukobwa wiwe ngo ntarongorwe azobagize neza. Nuko utanga umukobwa wiwe ngo arongorwe abagize neza, kandi utamutanga warushirije kugira neza. Umugore aboherwa ku mugabo wiwe akiriho, ariko iyo umugabo apfuye nta kimubuza gucurwa n'uwagomba. Umugabo rero ari uri mu mwami wacu, ariko iyo agumye uko ari niho arushiriza guhirwa, uko niyumvira ku bwanje, kandi ngira ngo nanje mfise mwemu w'Imana. Abikorinto ba mbere kigabane cy'umunani. Kuvya ivyaterekerejwe ibishushanyo vy'ibigirwamana, turazi yuko twese turi n'ubwenge. Ubwenge butuma umuntu yivyimvya, ariko urukundo rurubaka.
Nihagira umuntu yiyumvira yuko ari icazi, azoba ataramenya nk'uko akwiye kumenya, ariko ukunda Imana niwamenywa nayo. Nuko kuvyo kurya ivyaterekerejwe ibigirwamana, turazi yuko igishushanyo atari ikintu mu isi, kandi yuko atayindi Imana iriho atari imwe. Naho hari vyitwa ibigirwamana mu ijuru canke mu isi, nk'uko hari ibigirwamana vyinshi n'abami benshi, ariko kuri twebwe hari Imana imwe, Data wa twese yandurukwamo na vyose, natwe twabesherejweho kuba bayo, kandi hari umwami umwe, ni Yesu Kristo abeshaho vyose natwe akatubeshaho.
Ariko ubwo bwenge ntibufiswe na bose, kuko bamwe baremariye mu bigirwamana gushitsa n'ubu barya ikintu bibwira ko catekerejwe ikigirwamana, kandi umutima ugahumanywa no kudakomera. Ariko ivyo kurya sivyo bidushikiriza Imana. Iyo tutabiriye ntaco duhomba, canke iyo tubiriye ntaco duhomboka. Mwiyubare kugira ngo ubwo bushobozi bwanyu ntibugisitaza co badakomeye na gato. Kuko umuntu yakubonye iyo wahawe gutahura wicaye urira mu rusengero rw'ikigirwamana, umutima wuwe adakomeye, mbega ntuzorinduka ukarya ivyaterekerejwe ibigirwamana. Nuko udakomeye abaranduwe no gutahura kwawe, kandi uri umuvukanyi Kristo yapfiriye. Nuko iyo mukora icyaha abavukanyi banyu mutyo, mugakomeretsa imitima yabo idakomeye, muba mukora icyaha Kristo. Icyo gituma name byo kujya bigwisha umuvukanyi, sinzopfa nongeye kurya inyama kugira ngo singwishe umuvukanyi wanjye. Abikorinto ba mbere ikigabane cy'icyenda. Mbega sindi with the games, sindi ntumwa, sinabonye Yesu umwami wacu, namwe ntimuri igikorwa canje mu mwami, namba ku bandi ntari ntumwa, ariko kuri mwebwe ndiyo, kuko muri kimenyetso mu mwami cy'uko ndi ntumwa. Ibi nivyo nireguza kubampenyura. Mbega ntitwemererwa kurya no kunywa, ntitwe kwemerewe kujyana n'umugore akirijwe nk'uko izindi ntumwa zikora, n'abavukanye w'umwami wacu na Kefa canke jewe na Barunaba nitwebwe twenyine tutemererwa kureka gukora. Ninde yigeze kwitunga ari umusoda? Ninde yotera umurima w'inzabibu ntarya inzayo zawo? Canke ninde yoragira ubusho ntabunywe? Mbega ivyo ndabivuze mu buryo bw'abantu, canke ivyagezwe vyo ntibivuga bityo?
Kuko handitswe mu byagezwe bya Mose ngo ntimuze murumye umunwa w'inkiri kirase kuringana. Mbega inka nizo Imana ibabaye? Canke se yabivuze ku bwacu? Egome byanditswe ku bwacu, kuko umurimyi akwiye kurima afise ibyizigiro, kandi umusekuzi akwiye gusekura yizigiye ko azohabwa ko. Mbega ko twababivye mwivye impemu, none nibikomeye ko twokwimbura ibyanyu by'umubiri? Abandi namba baravyemerewe kuri mwebwe, mbega ntitubarusha cyane? Ariko ntitwarwaniye ibyo twemerewe, yamara twihanganira byose kugira ngo ntituzane ikidehesha ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ntimuzi yuko abakora ibikorwa by'ivyera barya iby'urusengero, kandi abakora iby'igicaniro basangira n'igicaniro? Kandi n'umwami wacu niko yageze ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa.
Ariko je ubwanjye ntacu narwaniye muri ibyo, kandi sinandikiye ivyo kugira ngo nkoregwe ntyo. Ivyo bavyiza nuko nofuma mpfa hako umuntu ahindura ubusa ivyo vyirato vyanje. Iyo mvuga ubutumwa singira ico nirata, kuko mvize ikingobera navuze ubutumwa nobo niba. Ngenjeje ntyo ndabikunze ndagererwa, ariko ngenjeje ntyo ntabikunze naho nyene ngoberwa n'ubwiriza nizigiwe ko. None ingero yanje ninge nuko ubutumwa uko ndabuvuze ndabuvuga ku buntu kugira ngo sindwanire ivyo nemerewe mu butumwa. Naho kuri bose ndiwidegembye, nihinduye umushumba wa bose kugira ngo ndushirize kuronka benshi. Kubayuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo ndonke abayuda. Kubaganzwa n'ivyagezwe nabaye nk'ubuganzwa navyo, naho bwanje ntaganzwa navyo kugira ngo ndonke abaganzwe n'ivyagezwe. Kubataganzwa n'ivyagezwe nabaye nk'ubutaganzwa navyo kugira ngo ndonke abataganzwe n'ivyagezwe. Yamara ku Mana ho sindi ubutaganzwe n'ivyagezwe, kuko kuri Kristo nganzwa navyo. Kubadakomeye nabaye nk'udakomeye kugira ngo ndonke abadakomeye. Kuri bose nabaye vyose kugira ngo nkirishe bamwe bamwe uburyo bwose, kandi ivyo vyose ndabikora kubw'ubutumwa bwiza kugira ngo mfatanye n'abandi.
Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko uherwa kabumwe namwe mu bariko mwiruka kugira ngo muronke intego. Kuko umuntu wese azorushanywa yitegura muri byose. Abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira, ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe ikitazoshira.
Nuko nanje ndiruka, ariko si nk'utazi yaje. Uhita n'ibipfunsi, ariko si nk'ubusha. Kandi ndwanya umubiri wanjye ntawuhindura umushumba kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi. Nanje ubwanjye sinze mboneke ko ntemewe. Ariko rinto ba mbere ikigabane cy'icumi. Bavukanye, singomba ko mutamenye ko basogokuruza bose bari munsi ya ca gicu, kandi yuko bose baciye hagati ya ca kiyaga cigabanije, bose bakabatirizwa kuba ba Mose muri ico gicu no muri ico kiyaga. Bose bagasangira vya vyo kurya vy'impemu, bose bagasangira vya vyo kunywa vy'impemu, kuko banyonga itandara c'impemu cabakurikira. Ico gitandara cari Kristo. Ariko benshi muri bo Imana ntiyabashimye kuko bahonerejwe mu bugaragu.
Ariko ivyo vyatubereye akarorero kugira ngo ntitwifuze ibibi nkuko babandi bavyifuje. Kandi ntimugasenga ibishushanyo vy'ibigirwamana nkuko bamwe bo muri babandi babisenga, kuko handitswe ngo abantu bicaritswe no kurya no kunywa bava hasi baravyina. Kandi ntitugashurashure nkuko bamwe bo muri babandi basheguye, maze hagapfamwe abantu 2023 ku munsi umwe. Kandi ntitukagerageze umwami wacu nkuko bamwe bo muri babandi bamugerageje bakamarwa n'inzoka. Kandi ntimukidodombe nkuko bamwe bo muri babandi bidodombye bakamarwa n'umuranduzi. Ariko ivyo vyababaye ko kugira ngo bitubere akarorero, kandi vyandikiwe kuduhanura twebwe abashikwa ko n'amaherezo y'ibihe. Nuko rero wiyumvira ko ahagaze niyubare, ntago ntacabagerageje kitari cy'umuntu yoshobora kwihangana. Ariko Imana niyo kwizigirwa izobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ivyo mushobora, ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira.
Nuko abo nkunda, nimuhunge gusenga ibigirwa Mana. Ndababwira nk'abanyabwenge, mwimvira ivyo mvuga yuko ariko biri. Igikombe cy'umuhezagiro, icyo duhezagira, mbega siko gusangira amaraso ya Kristo? Umutsima tumanyagura, siko gusangira umubiri wa Kristo? Nk'uko uwo mutsima ari umwe, twebwe naho turi benshi turi umubiri umwe, kuko twese dusangira umutsima umwe. Muri aba Abisirayeli ku rukoba, abarya ikimazi, mbega ntibasangira n'igicaniro? Nuko icyo mvuga ni giki? Mbega mvuga yuko icyaterekerejwe ikigirwamana ari kintu, canke yuko ikigirwamana ari kintu? Ariko mvuga yuko ibimaza abanyamahanga batanga babiha abadayimoni, babishikanira abadayimoni, ntibabiha Imana. Nanjye singomba yuko musangira n'abadayimoni. Ntimushobora kunywera ku gikombe cy'umwami wacu no ku gikombe cy'abadayimoni. Ntimushobora gusanga ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. Shanka umwami tumutera ishari, mbega tumurusha inkomezi.
Byose turabyemererwa, ariko ibitugirira ikimazi si byose. Byose turabyemererwa, ariko ibyubaka si byose. Ntihagire umuntu ababa ari byiwe, ariko ababa ari by'uwundi. Izo zigugwa mu ibagiro, mube muzirya ataco mubajije ku bwijwi ryo mu mutima, kuko isi ari y'Uhoraho n'ibiyuzwe.
Umuntu wo mubatizera niyabahamagara, mukagomba kugenda. Icyo bazoshira imbere yanyu cyose, mube mukirya ataco mubajije ku bwijwi ryo mu mutima. Ariko nihagire umuntu ababwira ati, icyo ni cyaterekerejwe, nimukakirye ngo wabiseruye no ku bwijwi ryo mu mutima. Ariko umutima mvuze si uwawe, ni uwa wa wundi. Ni iki gituma ukwitegereza kwanjye guhinyurwa n'umutima w'uwundi? Ko ndya ndabishimiye, ni iki gituma ntukirwa ibyo nshimiye? Ni uko iyo murya, iyo munywa, cyangwa iyo mukora ikindi kintu cyose, mube mukorera byose gushimisha Imana. Ntimubere abayuda igitsitaza, cyangwa abagiriki, cyangwa ishengero ry'Imana. Nk'uko nanjye nezereza bose muri byose, narondera ikigira icyo kimarira ubwanjye, ariko nkarondera ikigira icyo kimarira benshi kugira ngo bakire. Abikorinto ba mbere, ikigabane cy'11. Munyigane nk'uko nanjye nigana Kristo. Ndabashima ko munyibuka muri byose, mukaguma ibyo nabashikirije nk'uko nayibahaye. Ariko ndagomba kumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Umugabo wese yasenga canke avugishwa n'Imana, umutwe we utwikiriye, aba uteye isoni. Ariko umugore wese yasenga canke avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe, aba uteye isoni, kuko ari umwe rwose no kumwoga. Nihagira umugore atitwikira mu mutwe, bamumwe n'umushatsi, nambara ibiteye isoni ko umugore akirirwa umushatsi canke ko amwoga, niyitwikire mu mutwe. Umugabo ntakwiye kwitwikira mu mutwe, kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo. Ariko umugore n'ubwiza bw'umugabo, kuko umugabo atamutse ku mugore, ariko umugore niwe yamutse ku mugabo. Kandi umugabo ntiyaremwe ku bw'umugore, ariko umugore niwe yaremwe ku bw'umugabo. Nico gituma umugore akwiye kwambara mu mutwe ikimenyetso cyo kugabwa ku bw'abamarayika. Ariko mu mwami wacu, umugore agenda ku mugabo, niko n'umugabo agenda ku mugore. Nk'uko umugore yamutse ku mugabo, niko umugabo avyarwa n'umugore, ariko byose byamuka ku Mana. Nimwumvire ubwanyu uko biri. Mbega birakwiye ko umugore asenga Imana atitwikiriye mu mutwe? Akameremere kacu, mbega ntikabigisha yuko umugabo yotega umushatsi wamutera isoni, kandi ko umugore yateze umushatsi wari ubwiza bwiwe, kuko yahawe umushatsi ngo umwambaro wo mu mutwe? Ariko namba hari umuntu agomba kuvyura ibihari, twebwe ntidufise umugenzo nk'uwo, kandi n'amashingiro y'Imana ntawufise. Ariko uko ndababarira ibi, sindabashima kuko mudakoranira icyiza, ariko mukoranira ikibi. Ica mbere, iyo mukoraniye mu ikoraniro, numva yuko mwitandukanya, kandi ngira ngo muri bimwe bimwe byo bari ko biri. Kuko n'ibice bitobura kuba bamwo ngo abemewe muri mwebwe baseruke. Nuko iyo mukoranye, burya ndi kuba ari kurya ingaburo y'umwami wacu. Kuko mukurya, umuntu wese yisanga iz'ivyiwe agacura abandi, maze umwe agasonza, uwundi akaborerwa. Mbega yemwe, ntimufise ingo zo kuriramwo no kunyweramwo? Canke mukengera ishengero ry'Imana mugatetereza abadafise? Ndababwira iki? Ndabashima? Kuri ivyo sindabashima, kuko ico nahawe n'umwami wacu arico nabashikirije namwe, yuko umwami Yesu mw'ijoro yaguzwemo yakiriye umutsima, akawushimira Imana, akawumanyagura, akavuga ati, ubu n'umubiri wanjye watangiwe, murahora mugira mutya kugira ngo kibe icyibutso cyanjye. N'igikomba kigenza atyo, bahejeje kugera ababwira ati, Iki gikombe ni isezerano rishasha ryo mu maraso yanje. Murahora mugira mutyo ko muzonywa ko kugira ngo kibicibutso canje. Uko muryo mutsima kandi uko munywera kuri ico gikombe. Muwa mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza hazozira. Nico gituma umuntu wese azorya umutsima w'umwami wacu canke azonywera ku gikombe ciwe uko bidakwiye azotsindwa n'urubanza guko yakengereye mubiri n'amaraso by'umwami. Ariko umuntu yibaza uko ameze abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri ico gikombe. Kuko urya canke unywa atamenye umubiri w'umwami wacu arya kandi anywa bimuzanira gutsindwa n'urubanza. Nico gituma muri mwebwe benshi bagira intege nke abandi bakarwaragurika kandi abatari bake bakaba barapfuye. Ariko iyo twimenye uko turi ntidutsindwa n'urubanza. Ariko iyo dusinzwe n'urubanza duhanwa n'umwami kugira ngo ntituzotsindwe n'urubanza rudashira hamwe n'abisi. Nuko wavukanye banje uko mukoraniye kurya murorerane. Umuntu ntiyasonza ararjiwe kugira ngo nimukoranire gutsindwa n'urubanza. Ibisigaye nzobiroranya aho nzozira. Abikorinto ba mbere ikigabane cy'icumi na kabiri. Bavukanye, ibyingabire za mwemu singomba ko mutabimenye. Murazi yuko mukirinje buka mwakwegwa mukaja kubigirwa mana bitazi kuvuga nk'uko mwabikwegewe ko. Nico gituma ndabamenyesha yuko atamuntu avugishwa na mwemu w'Imana avuga ati Yesu ni kivume, kandi atamuntu ashobora kuvuga ati Yesu nuhoraho atabivugijwe na mwemu yera. Yamara hariho ingabire z'uburyo bwinshi ariko mwemu numwe. Kandi hari amabango menshi ariko umwami numwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ni imwe ikorera byose muri bose. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mwemu kugira ngo bigire ikimaze. Kuko mwaheshwa na mwemu ijambo ry'ubwenge, uwundi agaheshwa n'uwo mwemu ijambo ryo kumenya, uwundi agaheshwa n'uwo mwemu kwizera, uwundi agaheshwa n'uwo mwemu mw'ingabire zo gukiza indwara, uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura impemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwemu umwe niwe abikorera muri bo agabira umuntu wese uko agomba. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi kandi ingingo z'umubiri zose naho ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Kuko muri mwemu umwe twese ariho twabatijwe ngo tube umubiri umwe. Naho abo bayuda canke abagiriki, naho abo bakozi canke abidegembya, kandi twese twanyweshejwe mwemu umwe. Umubiri si urugingo rumwe ariko ni nyinshi. Ikirenge cyovuga kiti ko ntari kiganza sindiwo ku mubiri, ivyo ntivyo tuma kitabi cyo ku mubiri. Kandi ugo tukuko uvuga kuti ko ntari igisho sindiwo ku mubiri, ivyo ntivyo tuma kutabuko ku mubiri. Iyo umubiri wose ubigisho kumva ko baye hehe? Iyo wose ubakumva kumoterwa ko baye hehe? Ariko noneho Imana yashyizeho ingingo z'umubiri urugingo rwose aho yagombye. Kandi iyo zose ziba urugingo rumwe umubiri wo baye hehe? Ariko noneho ingingo ni nyinshi umubiri ukaba umwe. Igisho ntiryoshobora kubarira ikiganza ngo ntacumariye, cyangwa umutwe kubarira ibirenge ngo ntacumumariye. Ariko uretse ivyo, ingingo z'umubiri ziyumvirwa ko ari zintege nk'inyuma y'izindi nizo zitohara. Kandi zo ku mubiri twiyumvira ko zidafise icubahiro nizo zirishiriza kuronka icubahiro. Kandi ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushiriza gushariza. Yamara zidateye isoni zinda kwambikwa. Ariko Imana yafatanije umubiri hamwe urugingo rukenye icubahiro iruha icubahiro kirushiriza kugira ngo umubiri ntiwireme ibice. Ariko ingingo zibabarane kumwe, kandi urugingo rumwe rubabaye ingingo zose zirabazanwa narwo. Cyangwa urugingo rumwe ruhawe icubahiro ingingo zose zihimbaranwa narwo. Namwe muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwebwe n'urugingo rwawe. Kandi Imana yabanje gushira mu ishengero bamwe baba intumwa, hanyuma ba kabiri bashiraho kuba bavugishwa nayo, maze ba gatatu bashiraho kuba bigisha, yongera ishiraho abakora ibitangaza, maze ishiraho abahawe ingabire zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe kurongora, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Mbega bose ni intumwa, bose navugishwa n'Imana, bose n'abigisha. bose bakora ibitangaza, bose bafite ingabire zo gukiza indwara, bose bavuga izindi ndimi, bose basobanura indimi. Ariko mwifuze cyane ingabire ziruta izindi, kandi ndabereka inzira irushiriza kuba nziza. Abikorinto ba mbere ikigabane cy'13. Naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ntagira urukundo, noba ncitse umuringa uvuga cyangwa icuma kivuzeho igasamba. Kandi naho nabwira ingabire kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nabwira ukwizera kose, ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo, noba ndubusa. Kandi naho natanga ibyanjye byose ngo ngaburire aboro, kandi naho natanga umubiri wanjye ngo nturirwe, ariko ntagira urukundo, naco vyomarira. Urukundo rurihangana, rugira neza. Urukundo ntirugira ishari, urukundo ntirwihayagiza, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyarwo, ntirwiciraho, ntirwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezererwa ugabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri, rurenza ko muri byose, rwizera byose, rwizigira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntawo rushira. Ukuvugishwa n'Imana kuzokurwaho, ukuvuga izindi ndimi kuzogira iherezo, ubwenge buzokurwaho, kuko tuza agace, kandi tuvugishwa n'Imana agace, ariko aho igihinguye kizoshikira, iby'agace bizokurwaho. Nkiri umwana mutoya navuga rwana, niyumvira rwana, nibwira rwana, maze gukura mva mu vy'ubwana, kuko ubu turabira mu ciro ry'ivyijiji, ariko ico gihe tuzoraba nk'abaraba nimbona nkubone. Ubu nzagace, ariko icyo gihe nzomenya rwose nk'uko namenywe rwose. None rero hagumyeho kwizera n'ivyizigiro n'urukundo, ivyo uko ari bitatu, ariko ikibiruta n'urukundo. Abikorinto ba mbere kigabane cy'14. Mwirukira urukundo, yamara mwifuze cyane ingabire za mpwemo, cyane cyane kuvugishwa n'Imana. Uvuga ururimi rutamenyekana asaba ntabarira, ariko abarira Imana kuko atavyumva, ariko mu mwema avuga amabanga. Ariko uvugishwa n'Imana abarira abantu ivyo kubakomeza, n'ivyo kubahanura, n'ivyo kubirura. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyubaka, ariko uvugishwa n'Imana yubaka ishengero. Nagomba ko mwese muvuga indimi zitamenyekana, ariko ikirushiriza ko muvugishwa n'Imana. Uvugishwa nayo rutuvuga indimi zitamenyekana, kiretse iyo bisobanura kugira ngo ishengero ryubakwe. Ariko none bavukanye, inazo wanyu mvuga indimi zitamenyekana, zoamariki n'intababarira ivyo mpishuriwe, canke ivyo mpawe kumenya, canke kuvugishwa n'Imana, canke kwigisha. Kandi n'ibidafise ubugingo biri n'amajwi, umwirongo udatandukanije ijwi, canke inanga, bomenya batirivuzwa, canke iricurarango. Kandi n'inzumbeti yovuga ijwi ritamenyekana, ninde yo kwitegura gutabara. Namwe nuko ururimi rwanyu nirutavuga ibimenyekana, bazomenya bate ivyo muvuga, kuko muzoba muvuga ibitwarwa n'umuyaga. Amajwi yo mu isi naho hari menshi ate, nta ridafise uko risobanura. Nuko iyo ntamenye uko ijwi risobanurwa, unavuga mandamubereye udebagura, kandi nanjye unavuga wambereye udebagura. Namwe nuko kuko mwifuza ivya mpwemu, kuremesha ishengero kuba ariko gutuma mugomba kurushiriza. Ni ukuvuga ururimi rutamenyekana senge, kugira ngo ahabwe kubisobanura. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, impwemu yanjye irasenga, ariko ubwenge bwanjye buragumba. Nuko ngirene, nzosengesha impwemu yanjye, ariko kandi nzosengesha n'ubwenge. Nzoririmbisha impwemu yanjye, ariko kandi nzoririmbisha n'ubwenge. Iyo ushimye Imana, ushimishije impwemu yawe yonyine, mbega uri ku ruhande rw'abatunguye ushobora ate kuvuga ati, amina, niwaheza gushima kandi atamye ico uvuze. Nukuri kubwawe ushima neza, ariko wa wundi ntakomeje. Ushimira Imana yuko ndabarusha mwese kuvuga indimi zitamenyekana. Ariko mu ishingiro nofuma mvugisha ubwenge bwanje amajambo 5 kugira ngo nigishe n'abandi, hako mvuga amajambo 10,000 mu rurimi rutamenyekana.
Bavukanye, ntimuba abana mu bwenge, ariko mubi bitazi mu bibi, ariko mu bwenge muba abagabo.
Mu vyagezwe handitswe ngo nzovuganira n'ubwoko mu kanwa k'abavuga izindi ndimi, no mu kanwa k'abanyamahanga, ariko naho nzovuga nti ntibazonyumvira nikora hapfutse. Nicyo gituma indimi zitamenyekana zitabera bizera ikimenyetso, ariko zikibera batizera. Ariko kuvugishwa n'Imana ko ntikubera batizera ikimenyetso, ariko kukibera bizera. Nuko ishengero ryose iyo rikoraniye hamwe, bose bakavuga indimi zitamenyekana, hakinjiramo abatumwa cyangwa abatizera. Ntibavuga yuko mwasabye, ariko bose bavugishwa n'Imana, hakinjiramo utizera cyangwa umutumwa. Yomenyeshwa ibyaha byiwe na bose, agahizwa na bose. Ibihizwe umutima wiwe bigaseruka, nuko akubika inda, agasenga Imana, akatura yuko Imana iri muri mwebwe by'ukuri.
Nibitega bavukanye, iyo mukoranye umuntu wese aba afise indirimbo canke amajambo yo kwigisha canke amajambo ahishuriwe canke ururimi rutamenyekana canke amajambo yo kurusobanura, byose bikorwe kugira ngo abantu bakomezwe. Nihaba hari havuga ururimi rutamenyekana, havuge babiri canke batatu badasaga, kandi bavuge bakurikirana, hagire ubisobanura. Ariko nihaba hatariho ubisobanura, uvuga urutamenyekana cereze mu ishengero, yibwire kandi abwire Imana. Kandi n'abavugishwa n'Imana bavuga ari babiri canke batatu, abandi babigenzura. Ariko uwundi yicaye niyagira icyahishurirwa, wabanje ahore. Kuko mwese mushobora kuvugishwa n'Imana umwe umwe ngo bose biyige, bose bahanurwe. Impembo z'abavugishwa n'Imana ziganzwa nabo.
Kuko Imana atari umuvurungano, ariko ni iy'amahoro. Nk'uko bimeze mu mashengero yose y'abera, abagore bacereze mu ishengero kuko batemererwa kuvuga, ariko baganzwe nk'uko ivyagezwe navyo bivuga. Kandi nihagira ico bagomba kwiga, babarize abagabo babimuhira, kuko biteye isoni k'umugore avuga mu ishengero. Mbega kuri mwebwe ni ijambo ry'Imana ryandurutse? Sanke ryashitse kuri mwebwe mwenyine? Nihagira umuntu yimvira ko ari uvugishwa n'Imana canke ko ari uw'umuhemu, amenye ivyo ndabandikiye yuko ari cagezwe c'umwami wacu. Ariko namba hari umuntu atabimenye ntakabimenye. Nuko bavukanye banje, mwifuze cyane kuvugishwa n'Imana, kandi ntimubuze kuvuga indimi zitamenyekana. Ariko vyose bitungane neza, birorane. Abikorinto ba mbere, ikigabane cy'15. Bavukanye, ndabamenyesha ubutumwa bwiza ubwo nababariye, namwe mukabwakira kandi mukabuhagararamwo kandi mugakizwa nabwo, asanga mukiwufasha nk'uko nabo babwiye, kiretse mwo bamwizereye ubusa. Kuko nabanje kubashikiriza ico nanje nahawe, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko ivyanditswe bivuga, agahambwa akazuka ku munsi ugira gatatu nk'uko ivyanditswe bivuga, akiyereka Kefa maze akiyereka bamwe 12, akongera akiyerekera hamwe abavukanye barenga 500. Muri aba benshi baracyariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Maze yereka Yakobo, hanyuma yereka intumwa zose, maze hanyuma ya bose nanjye aranyiyereka ndi nk'uwavutse atageze. Mbe jewe ndi nyuma y'izindi ntumwa zose, sinkwiye no kwitwa intumwa kuko nama ishengero ry'Imana. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi, kandi ubuntu bwayo nagiriwe ntibwabaye ubwo busa, ariko natamye kurusha bose. Ariko si jewe yamara n'ubuntu bw'Imana bwari kumwe nanjye, nuko ari jewe ari abo. Izo nizo tubabarira, namwe nizo mwizeye.
Ariko ko Kristo avugwa ko yazutse mu bapfuye, bamwe muri mwebwe bavuga bate yuko atawuzuka. Asanga atawuzuka na Kristo ntarakazuka, kandi asanga Kristo atazutse, ibyo twigisha ni ibyo ubusa, n'ukwizera kwanyu n'uko ubusa. Natwe twaba tubonetse ko turabashingira Imana intahe y'ikinyoma, kuko twayishingiye intahe yuko yazuye Kristo uwitazuye, namba bapfuye batazuka. Asanga bapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka. Ariko asanga Kristo atazutse, ukwizera kwanyu n'uko ubusa, muracane mu byaha byanyu. Kandi asanga bimeze bityo, n'abasinziririye muri Kristo barayogeye. Asanga muri ubu bugingo bwonyine ariho twizigirira Kristo turusha abandi bantu bose kuba abagowe.
Ariko noneho Kristo yazutse mu bapfuye, niwe yashurije abasinziriye. Kuko nk'uko urupfu rwazanywe n'umuntu, no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nk'uko Adamu yandukije bose gupfa, niko muri Kristo hose bazuhindurwa bazima. Ariko umuntu wese mu mwanya wiye yarabatanguriye, maze ba Kristo bazobonerwa bazuke azoziye. Iherezo rizoca rishika, azoshikiriza Imana ubwami, niyo Data wa twese, niyamara gukuraho ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose, kuko ategerezwa guhangama ku butware bwiwe gushitsa hazoshirira abansi biwe bose munsi ibirenge byiwe. Urupfu niyo mumenzo w'imperera azoherengetezwa, kuko handitswe ngo yamuhaye kuganza byose ibishira munsi ibirenge byiwe. Ariko kwivuga iti ahawe kuganza byose, biraboneka yuko yamuhaye kuganza byose itabiharurwamo. Ariko niyamara gushikirizwa inganji ya byose, niho n'umwana ubwo azoganzwa niyamuhaye inganji ya byose ngo Imana ibe byose muri byose. Shanka babatizwa mu gishingo c'abapfuye bazobamarira iki? Asanga abapfuye batazurwa namba, ni igiki gituma baba batiririzwa? Natwe ni igiki gituma twama turi mwirinda? Uko bukenda apfa, indahiro ndahiye ni mwebwe ibyirato byanjye. Ibyo mfise muri Kristo Yesu umwami wacu. Asanga narwanye n'ibikoko muri Efeso, ndi mu buryo bw'abantu gusa bimarira iki? Namba bapfuye batazurwa, nitwirire twinywere kuko ejo tuzopfa. Ntimuzimire kubana n'ababikonona ingeso nziza, mwisubire ko mugororoke, ntimukore ibyaha kuko bamwe batazi Imana, ndayivugiye kubateteretse.
Ariko umuntu yobaza ati abapfuye bazurwa bate kandi baza bafise umubiri iki? Wagipfuwe icubiba ntikimera kitabanje gupfa, kandi icubiba ubiba umutumba uzohaba. Ariko ubiba kabutuko kari ari nk'akingano canke kandi kose, ariko Imana igaha umutumba kuko yagombye, kandi akabuto kose igaha umutumba wako kwako.
Inyama zose si zimwe, iz'abantu ziri ukwazo, n'iz'ibikoko ziri ukwazo, n'iz'inyoni n'ibisiga ziri ukwazo, n'iz'ifi ziri ukwazo. Kandi hari imitumba yo kwijuru n'imitumba yo ku isi, ariko ubwiza bw'iyo kwijuru buri ukwabwo n'ubw'iyo ku isi buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo. Kandi inyenyeri ntinganya ubwiza n'indi nyenyeri. N'ukuzuka kw'abapfuye ni nk'uko, habe ubwo ikibora hazurwa ikitabora, habe ubwo igikengerwa hazurwa icyicubahiro, habe ubwo ikinyantege nke hazurwa icy'inkomezi, habe ubwo umubiri w'inyama hazurwa umubiri w'impwema. Asanga hariho umubiri w'inyama, hariho kandi n'uw'impwema. Kandi uko niko handitswe ngo umuntu wa mbere Adamu yabaye ufise ubugingo, Adamu wo hanyuma yabaye impwema itanga ubugingo. Ariko icyo impwema si cyo kibanza, yamara icyo inyama nicyo kibanza kigaherukirwa n'icyo impwema. Umuntu wa mbere yandurutse mu ivu n'uw'umukungugu, umuntu wa kabiri yandurutse mu ijuru. Nk'uko umukungugu ari niko nawe umukungugu bandi bari, nk'uko w'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. Ariko bavukanye, icyo mvuga yuko ab'inyama n'amaraso badashobora kuraga ubwami bw'Imana, kandi bibura bitaragwa bitabora. Ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzumbeti yihereza izovugira. Kuko inzumbeti izovuga, abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko umubiri uba ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi umubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uwubora niwamara kwambara ukutabora, n'uwupfa niwamara kwambara ukudapfa, niwe azoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi yawe uri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Ibyaha nibyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ibyaha ntibyageze. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda ku bw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bavukanye banje nkunda, mukomere ntimunyiganyige, murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. Abikorinto ba mbere ikigabane cy'icumi na gatandatu. Nuko kuvyo gukoranya ibitabara bera nk'uko nageze amashengero y'i Galatiya, aba ariko namwe mukora. Kuwa mbere wose w'iminsi indwi, umuntu wese muri mwebwe abikiwe bimuhaye uburyo nk'uko atunze, kugira ngo hanzozira ntihabe ariho amashikanwa azokoranirizwa. kandi aho nzoshikira abo muzoshima nzobatuma ndabahaya makete kugira ngo bajane iby'ikigongo cya Yerusalemu, kandi nama nzoba nkwiye kugenda nanje tuzojana. Ariko nzozi wanyu ninamara guca Makedoniya, kuko nzorinda gucayo. Ariko kumbure nzomarana namwe iminsi canke nzomara n'agatasi kugira ngo mumperekeze munsezere neza nzoja hose. Singomba ko tubona nanone ndabakubiserura bwe, ariko nizigira kuzomarana namwe iminsi umwami wacu niyankundi. Ariko nzotebera muri Efeso gushitsa kuri Pentekote, kuko nuguruliwe urugi runini ruja mu bikorwa bikomeye kandi abansi bakaba benshi. Timoteo ni yaramukaji wanyu, muze mu mubare kugira ngo abane namwe atabwoba, kuko akora igikorwa cy'umwami wacu nkanje. Nuko ntihazogira umukengera, ariko muzomuherekeze mu musezera amahoro azonsanga ino, kuko niteze ko azozanana n'abavukanye. Ariko ivya Paul umuvukanye naramwinze cyane ngo azi wanyu azozanane n'abo bavukanye. Ntiyakunda na gatoya kuza none, ariko azoza niyabo n'uburyo. Mwame mugavye mushikame mu kwizera, muba bagabo mugira inkomezi. Ivyo mukora vyose mikora n'urukundo. Nuko ndabinginze bavukanye murazaho kwa Stefana, ko ari we batanguye mu Banyakaya kandi ko ari we bitangiye gukorera bera. Nuko namwe mugamburukira ameze batyo, n'undi wese afatanije n'abandi muri ico gikorwa agatama. Biranezereye ko Stefana na Fortunato na Kayiko baje bamaze inkumbu narinda bafitiye, kuko bahembuye umutima wanje bona uwanyu. Mwami mwibuka bameze batyo.
Abo mu mashengero yo muri Asiya barabaganutsa, Akwira na Purisikira barabaganutsa cyane mu mwami wacu, bona ishengero ryo mu nzu yabo. Abavukanye bose barabaganutsa, muramukanishe kugumbirana kwera.
Uku niko gutasha kwanje Pawulo kwanditswe n'ukuboko kwanje. Nihagira umuntu adakunda umwami wacu arakavumwa. Maranata, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Urukundo rwanjye rubane namwe mwese muri Kristo Yesu. Amina.